Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igerekerezo rya 2020 n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye imiriro canke mwaramutse bivanye naho muherereye indya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kubagizwe n'izinyo nkuru zikurikira kwa 2020 amafungura himbaza umunsi wahariwe agateka k'abana Hilari n'ibizi yakurikirana hafi igitata cy'indero avuga ko uyu munsi ushitse mu gihe agateka k'abana cyane cyane ya k'indero kabandanya gahunyangwa hagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira yubahirize ako gateka ibyo biruko mu gihe ishyirahamwe rirwanya urudandazwa rw'abantu Wenesite na juu mitangazo jaso yirijanye niyo musi jivuga ku abana barenga majina wili mnongu munani bagi kutanda zwa mjugu kiwa ncha Tanzania isaba alabishoboye kushiri nguvu hamwe ngu ibyo bintu bihagarare uyu wa gatatu sentare nkuri kukira yahoze ari intara ya Ngozi yarashize mu mwiherero urubanza rw'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza abamuburanira basaba ko yorekurwa akaburana yitegembya kuko ngo ariko azira ubusa abanyagihugu bo muri zone Mwaro ni muri komine Mwaro nyene baratewe amakenga n'ikimanga kihari kiguma caguka bafise ubwoba ko amazu ahegereye ashobora gusenyuka umwanya n'umwanya basaba leta gutunganya neza aho hantu hataratera ingaruka mbi ku bahegereye aya n'ayandi ni mu kanya cyamutaza
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa mu gihe amakungu ariko arahimbaza kuri uyu wa 2020 umunsi wahariwe agateka k'umwana mu Burundi uburenganzira bwo kwiga buremewe n'amategeko ariko ku bana benshi ubwo burenganzira bukaba bubangamiwe n'ubukene mu miryango ubukene bw'ibikoresho n'ibindi bibazo uko byifashe tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
naho abana benshi no munsi baje mu mashure uburyo bigamwo buracaguwe mu gihugu cyose bitigira itango n'ishyirahamwe UNICEF gitaho neza y'ibibondo abana baba miliyoni 3 bariga amashuri mato ariko ku mwaka abagera ku bice 10% baraheba amashuri ku rubuga amashuri aracafise ubukene bw'abarimu ubwinshi bw'abanyeshuri aho usanga barenga 50 mu ishuri rimwe naye mu ntara za kera nka Karusi na Bujumbura ishuri usanga ririmo abana bari hagati ya 80 n'ijana 50 kuri ivyo iyongera ku bukene gutuzu twasugumwe ica kabiri cy'amashuri mu gihugu adafise utuzu twasugumwe dukora na ishuri rimwe kuri abiri ugasanga nta mazi meza aharangwa kuri ivyo bibazo byose ariko gwa bimwe byagiye birakogwa mu gushikira abana bantaho nikora mwaka w'ishuri 2025 ushiri 2026 ishira mu UNICEF yitaho ineza y'ibondo n'ayandi mashirahamwe baratanze ibikoresho by'ishuri barasubiramwo ibirasi by'amashuri amwamwe bongera batanga n'ibikoresho by'abarimu yamara ibikenewe biracari byinshi abahinga mu by'indero bagiye batanga zimeze no mu nyishuri mu gisata cy'indero nko gutanga akazi ku bandi bigisha bakaronswa n'inyigisho gusanura amashuri yononekaye gushigikira umugambi wo gufungura abana ku mashuri kugira abaheba bagabanuke kuko bitigiri hamwe mu mazone bishika ku bice 26% by'abaheba amashuri
umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana ushitse mu gihe agateka kabo na cyane cyane ak'indero katifashe neza ibyo bivugwa na Hilari n'ibizi yakurikirana na hafi ibijyanye n'indero aho avuga ko indero mu mashuri no mu kibano ari magiriranire iyo umwana ahungabanye mu muryango bigira n'ingaruka ku ishuri uyu muhinga avuga ko mu gisata cy'indero abana biga mu buryo budashemeye n'agatonya akurikira Hilari n'ibizi
ushobora kuvuga yuko umwana ari nk'uburenganzira bwo kwiga adafite uburenganzira bwo gufungura ngo ari nk'uburenganzira bwo kugira izina kwandikwa mu bitabo bya komine umwana rero igihe abuze uburenganzira bw'ibanze bw'uko aronka izina umubyeyi akamumenya izina akamwandikisha umwana akaronka urupapuro rw'amavuko rumutuma ashobora kuja kwa muganga rumutuma ashobora kuja mu ishure rumutuma abaho nawe nyine akamenya ko afite izina urumva ko ubwo burenganzira atabufise n'uburenganzira bwo kwiga nta buronka ikene naco nibyerekeye indero yo kuziko indero mu muryango kenshi usanga hari abana babayeho mu muryango bataronka koko indero bategeze kuronka kubera ko mureko ababyeyi batabizi mugabo kumbure bashobora kuba bafise mu micungararo mu kibano abantu bashobora kubahungabaniriza umutekano hanyuma bigatuma abo bana bashika ku ishure badatunganiwe abana bagahungabana ari nacyo gituma ubwo uburenganzira bwo kuronka indero uburenganzira twofata yuko bwirebanga n'uburenganzira mu magiriranire n'ubundi bushobora gutuma uburenganzira bwo kwigana ko nyine bushobora guhungabana
uyu muhinga mu by'indero asaba leta kubahiriza amategeko agenga abana kandi ikongera igashyira uburyo buhagije muri icyo gisata kugira abana bige bafise byangombwa bikenewe kugira ngo bige neza n'ubu tumukurikire
turasabye ko leta y'u Burundi yo kubahiriza amategeko hariho amasezerano mpuzamakungu leta yashyize ikumu cyane cyane amasezerano ajyanye n'agateka k'abana hamwe n'ayandi masezerano ayunganira ajyanye no gukingira abana mu gihe cy'intambara zikoresha ibirwanisho tugasaba rero leta y'u Burundi yukwiye kubahiriza ayo masezerano ikiha n'uburyo bwo kubahiriza ayo masezerano ni ukuvuga yuko igambishijemo amafaranga ayo mafaranga akazana ibikoresho amafaranga akazana abakozi ayo mafaranga agaha ubuhinga abo bakozi kugira bakore akazi kabo neza abo ni amashure ni bya bikoresho nshigikiranyigisho ikindi nacyo ni uko leta iheza ikiha uburyo inzego zo mu ishure uburenganzira bwo gusesengura icyumviro umwana akaba azi ko afite ubwo burenganzira bwo gusesengura icyumviro hakaba inzego zimwe bita nshingwashure zirya nzego abanyeshuri bakaronka uburenganzira bwo gutorwa atawe ubateye igitsure gutorwa na bene nabo bigana hanyuma n'abigisha gutyo nyene ababyeyi gutyo nyene bakaronka umwanya w'uko bavuga ijambo rijyanye n'ingene abana bariko bararegwa ku ishure atawuriko arabiruka inyuma hanyuma izo nzego zigatuma zihanura leta kubyotegereza kuko bakwira abana baronka uburenganzira bukwiye bwo kwiga bashobore kwiga neza baronka indero nziza indero y'akanovera bongere bakingirwe no mu kibano no ku ishure urabona kubita abana ku ishure ibintu byo kubatuma urutoke byo kubadindiza nk'igihe batariko baraja mu bikorwa by'umugambwe utegeka nk'ibyo biratuma umwana ahungabana no guheba ishuri akayiheba niyo ategeze nawe akapfa kuguma mu ishure ariko adatunganiwe ikindi nacyo ni uko hobe inzego abana bavugiramo urumva hariho imigwi imihari abana bahuriramo itari mu bya politike bavuga ibyerekeye uburenganzira bw'abana bavuga ibyerekeye gukingira abana no gukingira igihugu ibintu by'amatati bigatuma abana batigera bahungabana kubera ibyo babayemo mu miryango izo nzego zoba ku mashuri zoba no mu kibano kugira ngo mu nzego abatwara babe bazi iby'agatsiko k'abana ingene bakingira abana guhohoterwa hanyuma bakaronka n'inzego mu nama nshingamateka abana bakagenda bakavuga icyo biyumvira icyo basaba kandi leta nayo nyine igashyira uburyo kuko twasanze urwego rukingira abana rutagira uburyo ari nacyo gituma dusanga abana bagiye mu ibarabara badakingiwe babakura mu ibarabara ku ngufu ngo babatwaye mu miryango cyangwa babatwaye mu kibano ugasanga mu kibano ntibagira uburyo ugasanga mu kibano ntibagira ubumenyi ugasanga mu kibano nta na kimwe bariko barafasha abo bana atari ukumera nk'uko bakunze
nayo ishyirahamwe rirwanya urudandazwa rw'abantu riratewe naryo umutima uhagaze n'urudandazwa rukorerwa abana mu Burundi iryo shyirahamwe rivuga ko abana barenga 280 bagiye kudandazwa mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2024 mu itangazo iryo shyirahamwe ryasuye kuri uno munsi wahariwe agateka k'abana ryasabye ababijejwe gushyira ingufu hamwe kugira bagwanye iryo hohoterwa rikorerwa abana dutega amatwi twimwe mbarukeye arongo ishyirahamwe ONCT Wetonfrere
kuvira cyego cyacu cyo Burundi hariho ukuntu z'urudandazo rw'abantu ko zibonekeza bice mu nzira nyinshi ubwa mbere twavuga nk'abana bakoreshwa ibikorwa birwisha kubarinyisha mu mirima kubashyira mu biteke urudandazwa rutazwi n'amategeko aha twavuga kandi n'abana bakoreshwa muri kino gihugu cyacu mu bikorwa byo mu nzu aha twavuga kandi n'abana benshi bakunda kujyanwa hirya no hino mu gihugu hagati cyangwa bakarenganwa n'imbibe z'igihugu mu buryo bubabaje cyangwa budatomoye abana b'abarundi bashika ntibarenga amajana 281 muri abo bakaba cyangwa nk'imyaka 40 cyangwa mu gihugu cya Tanzania aho dusanga abashyika 130 barakuwe mu ntara za Makamba zitwa makomine y'iki gihe ya Makamba Rutana aho ni mu ntara ya Burunga kandi n'abana bashyika 151 barakuwe mu makomine ya Ruyigi Cyankuzo na Muyinga bihojeje ibyo tuje kuvuga ishyirahamwe ryacu ONG Confrère ritaba Leta y'u Burundi gushyira imbere cyane cyane guhimiriza abarundi bose cyane cyane yashyiraho ingufu zishyizwe hamwe n'ibifata bitandukanye bikorera ku mitumba no mu makaritsiye kugira ngo izo nzego zose zikorera mu mitumba no mu makaritsiye zishobore kugira urunani mbere bibere ijisho rya leta ntihagire abana bazasubira kuribonekeza ku misozi kanaka cyangwa mu makaritsiye kanaka batwara nk'inyagano.
Inzamba
urubanza gwerekeye umunyeshamakuru Sandra Muhoza gwarashizwe mu mwiherero nyuma y'ukumvirizwa kuri uyu wa gatatu muri sentare nkuru ikukira yahoze ari intara ya Ngozi. Ababuranira uwo umunyeshamakuru babandanya bavuga ko urwo rubanza rurangwamo utunenge twinshi bagasaba ko yurekugwa akabandanya yitaba ubutungane yidegembya kuko babona ko ariko ararenganywa n'inkuru ya Pacifique Nkishima.
Ubwo rubanza rwumvirijwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 Munyonyo muri sentare nkuru y'Ingozi hanyuma rushikwa mu mwiherero bisigura ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza aca aguma mu munyororo. Abamuburanira babandanya bavuga ko ubwo rubanza rurangwa mu tunenge twinshi bagasaba ko yorekugwa akazarita ubutungane yidegembya kuko babona ko ari kararenganywa. Akarorero batanga ngo ni nk'igihe Sandra Muhoza yakurwa mu ibohero rikuru rya Mpimba akungururizwa mu ibohero ry'abagore ry'Ingozi umushyikiriza amanza mukuru mu ntara ya Ngozi ngo nta mutahe yatanze canke ngo urubanza ruhe inimero nshasha. Abo bashinjwa amanza ba Sandra Muhoza bakamenyesha ko mu rubanza rwabaye ku igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gitugutu uwo mwaka turimwo muri sentare nkuru y'Ingozi berekanye neza ko dosiye y'urubanza atayitaniye n'urubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Iyo sentare nayo ikaba yariyemereye ko idashoboye guca ubwo rubanza kuko icaha kitabereye aho igenzura. Insiguro zose zatanzwe n'ababuranira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ntaco zahinduye kuko sentare yafashe ingingo yo kumugumiza mu buroko. Twobibutsa ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza afunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu akaba ari nyuma yaho afatiwe mu kwezi kwandamukiza umwaka wa 2024 aho aguvyo yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi kwa WhatsApp vyerekeye imipanga yoba yatanzwe na leta mu banyagihugu.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Hari kimanga kinini giherereye muri komine Mwaro zone Mwaro giteye impungenge abanyagihugu baho kuko kiguma kibomoka. Abanyagihugu baho bafise ubwoba ko n'amazu ahegereye umwanya uwo ari wose ashobora kubomoka basaba leta ko yokora ibishoboka bagatunganya aho hantu atangaruka mbi barahura nazo. Inkuru ya mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Amakuru dukorewa muri komine Mwaro ngo nuko iki kimanga kimaze igihe kinini kandi kiguma caguka kinabomoka cyane. Abanyagihugu bavuga ko bafite ubwoba ko amazu ahegereye ashobora kuzohitanwa n'iki kimanga uretse n'ibyo abana baho ngo bashobora kuhagwa.
Ngaha muri komine Mwaro zone Mwaro mu ntara ya Gitega nshasha ku mutumba wa Bisha turatewe impungenge cyane n'ikimanga kihari. Hari ikimanga kinini kiguma kibomoka gitangurira ku ibarabara ry'Imwaro igifota neza na neza ugacimbira injaga. Icyo kimanga rero ubu kiramaze kwaguka cyane gifise nk'igipima imetero zirenga nka 18 umanuka n'imetero zirenga nka 25 ukikama mu bwaguke. Rero dufite amakenga ku mihana iri iruhande bifite makenga n'ubwoba ku bana, abana bashobora kukigwamwo, ibitungo bashobora kubigwamwo. Kandi icyete n'icyo, hariho amazu ahegereye, hari amazu ahegereye, ubu ari nko ku metero hafi bitanu, ni ukuvuga umwanya n'umwanya nk'abantu bari muri ayo mazu, kizobo mukakibahitane kuko bazojyana n'izo nzu.
Basaba leta ko yofasha mu gutunganya iki kimanga.
Turafise ubwoba, turafise amakenga. Twenda twari twaragerageje kukibira, tunagerageza gushyira ibikoresho ariko byaranze kuko kiguma cyaguka. Turasabye rero kandi dusabe leta igihe kidufashije, badufashe tukibire kugira ngo dukingire amagara yacu n'ay'abana. Kuko iki kimanga by'ukuri kigumye kuri genda kitihaye intumbi.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarongeye kuri telefone abo mu bushikiranganji bw'inyubako kugira ngo batubwire icyo kiriko kirakorwa kuri iki kibazo turabakena.
Urakoze Julienne Muzinganyo kuri iyo nkuru cyo dusozera no makuru nk'abashimiye mwese mwese mwateze yombi. Ndashimira na bagenzanje umwe wese ubwiti ciwe bafashe kubaserukaniriza mugire aho mba mubahwe mwanyiri mu byanyu na gahwanza.